Murachuva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyinshuti zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryemeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu.
Ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubarema intandiriza, kubomora amaperimanase n'ibindi. Tubona neza yuko babifite iyo bitumbera urabye ayo macyamba abagenda aravugwana n'abo batware bavuye bamwe.
Honorable Depute Agathon Rwasa akuriye CNL, turajya kandi no muri Sudani turebe uko imirwano ihagaze. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Muri Sudani, imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivili 97. Oriane itangisha karatugezaho inkuru.
Iyo ngwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati y'inteko za leta zirongowe n'umukuru w'intwazangabo General Abdel Fattah Burhan hamwe n'abagwanyi b'umugwi wiyise Rapid Support Forces urongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Abo basirikare babiri barakoranye muri coup d'état yo mu mwaka wa 2021 yakuyeho leta mfata kibanza yari yashizweho mu ntumbero yo kugarukana intwaro ya demokarasi muri icyo gihugu. Ikinyamakuru Reuters gitangaza ko abantu 365 bamaze gukomereka muri iyo ntambara, ariko ibindi binyamakuru byo bivuga ko abakomeretse bamaze gushika ku 600. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yasohoye itangazo rivuga ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres yanebaguye bikomeye ubwicanyi burimwo ubwakorewe abakozi batatu bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM bijejwe ikigega cy'imfungurwa mu buraruko bwa Darfur. Iryo tangazo rya ONU rivuga kandi ko Guterres asaba impande zose guhagarika intambara buno nyene.
Radio Ijwi rya America, noneho tujye muri Senegal. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bibumbiye hamwe mu rugaga rugamije kurwanya manda ya gatatu ya President Macky Sall. Ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Amezi 10 mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu Gorunani mu itangazo rwasavye President Sall kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kwirinda gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ruvuga ko giciye kubiri n'amategeko. Macky Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ntaratangaza neza imigambi yiwe, yamara yari yamirije ibivugwa ko asubiye kwitoza byaba biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Mamadou Mbodje ayoboye urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24 yatangaje ko urwo runani ruzogwanya rwivuye inyuma imigambi ya leta ihari muri Senegal yo kwigungira kw'amategeko. Yavuze ko ingingo ya mbere bazofata ari uguhamagarira abanyasenegal guhagurukira icyarimwe mu kurwanya ikiringo cya gatatu cya President Sall kitazoba cubahirije ibwirizwa nshingiro. Ousmane Sonko, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta, ari mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta bitavye igikorwa cyo gutangiza urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24. Ubwo runani rusaba ko abapfunzwe ku mvo za politiki barekugwa. Icuka kibi gikomeye kimaze indwi zitari nke cibonekeza mu gihugu. Ousmane Sonko n'abamushigikiye bagiriza leta ya Senegal kuri ikikoresha inzego z'ubutungane kugira imubuze guhiganwa mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Baministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi, ibyo bita G7, kuri uyu wa mbere bashimangiye ko bashyigikiye Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho, biyemeje guhuza, kongera no gushyira mu bikorwa ibihano bafatira Uburusiya. Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Inama y'abaministri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibera mu Buyapani yashimangiye ko Uburusiya bugomba gukura ingabo zabwo n'ibikoresho byazo muri Ukraine vuba na bwangu kandi nta mananiza. Ibyo bikubiye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuyapani Hayashi Yoshimasa yavugiye mu nama yaganiraga ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ko kuvuga rumwe no guhuza ku bihugu mu gushyira mu bikorwa ibihano bifatirwa Uburusiya ari ngombwa. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atangaje mu kwezi gushize ko igihugu cye kizakoresha intwaro za kirimbuzi muri Belarusiya, kuri uyu wa mbere abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bamaganye iyo mvugo, bashimangira ko imvugo mpubutsi y'Uburusiya ku byerekeye ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi itakwihanganirwa. Uburusiya bwahoze ari kimwe mu itsinda ry'ibihugu munani bikize kurusha ibindi ku isi, ariko bwirukanywe muri iryo tsinda kubera ko bwigaruriye umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ibyo bihugu bihuriye ku kuvugana n'Ubushinwa mu rwego rwemeza ko rwubahiriza ibyo rwasezeranije iryo tsinda n'isi muri rusange, ko budafite gahunda yo guha Uburusiya intwaro muri intambara.
Dushimire Oriane Itangishaka, Fidele Niyongabo nawe Jeffrey Mutagoma mutugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet @ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mu Burundi ishyaka CNL ritavuga rumwe na gouvernement riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu. Umuyobozi waryo Depite Agaton Rwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza kugira amakoraniro nk'iryari riteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Agaton Rwasa yabiganiriyeho na Diane Nininazwe.
Ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye. Hanyuma ndabaza nti none ko bumviye ko ari ikosa, reka ndabaza bikosore. Hanyuma ndabazanire ibikosoye, ntiyagira kabisa.
Iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bubijeje. Twavuze itariki mugabo ko batutavuze itariki nabyo nyene nabo bakurikije uko amategeko avuga. Mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba, ibyo nabo nyene bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane. Nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje, bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNL itoba ngo itakibaho ngo itoba yayihejeje. Nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya.
Kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje?
Amasaha yararenze, yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba, igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cyakora uwo gutse cyane twaciye tubandikira bukeye, twaranditse ikete twararijanye tubaha irindi sango, turarindiriye nawo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukunduko.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya?
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigwa barakora hirya no hino, amadiskuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambi. Tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi biteye amakenga. Turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika. Ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga, bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira. Cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubarema intandiriza, kubomora amapermanase n'ibindi, tubona neza yuko babifite iyo bitumbera.
Imvugo iri muri CNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashahamwe avuga ati hariho intambwe yo barabaye. Agaton Rwasa, umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe?
Urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru, wumva ko ari imvugo nziza. Naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo, ugaca ubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi. Yego, mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo bari hari haherera mugabo ku rubuge, ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzuba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere. byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko atamurundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri senele mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo cy'imyaka itatu ho amanotanga na gute muri ko muratanga
kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibudyo buri ko buraja menga no gutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri kiringo ngo tubone yuko cyarangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2022 kugira ino munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2022 dufate nk'ikibe cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana 9 cyazinze gose kumbura 1,200 uyu munsi igwa 3,500 hagati y'3,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cy'1,200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijeho abejijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite none ko bavanga u Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko u Burundi atabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nuko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira natwe tubone amafaranga y'igusuma ibyo tutashobora kuronka ngaho iwacu.
Honorable Agathon Rwasamura mutwa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari mu Burundi noneho tujye mu ntara ya Bujumbura muri komine Kanyosha hari abanyagihugu bamaze imyaka igera kuri 36 baburana isambu basigiwe n'umubyeyi wabo batuye ku musozi witwa Buhuma muri zone Kiyenzi baravuga ko bamburwa isambu yabo ku maherere ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Ndayishimiye.
Umva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kava Mahanga mu 1977. Muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Umva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere. Na cya kiringo sentare yababarira ntibariko baracubahiriza. Ibyo bari batubwiye ko twe tubanza kurya bikera biri muri Nyatongo. Ntabyo turiko turarya. Niwe bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza buturirirako ubutwirirwa inzara. Yitoje umufakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya ko mutavuga tudasonze. Byose bararura bidakomeye umuzaniranyo. Twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwana neri bintu nako twasaba yuko ico gihe cogera kimaze kuronka rafantu twihura.
Aba banyagihugu bashobora gutakaza ama hektare 5 y'amatongo. Ubuserukire iyo miryango ukora 200 tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa cy'ugo rubanza ryabayemo akarenganyo kuko sentare inkuru ya Kabezi yaruciye nabi.
Ugo rubanza rugira rutwangaje ni rubanza rwaciwe ntaga cyatapfuye ntakarenga umworo haci yaje undi muntu arumenyeshwa uvamwe impaka ivuga ngo ntakarenga umworo aracinzwe kandi atariwe yabura none kayemwe ntitura barundi twoba mu gihugu cyata yatukomoka ko yahavukiye muri 33 none ubu tuje twebwe tugire gute.
Banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucurubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe.
Icyambere twe twaneguye ngiye nikuweke watatu kumvirize ngo babanze tukumve ko twobura na tube kwiteri kwe tunepo bavuge tutafikije ujya mugabo
kuko ndabye ndisho intare ya kabezi niyo yatumye akategari kose ka kandi ugo rubanza ntigwaciye ni mugatsimbiri ngo abashinga ntawe mugatsimbiri babanze bakumvirize kuko igihe uri kuraburana n'umuntu ugasanga yo bakurusha ukwangana nta jambo ushobora kugira usanga yageze hafi itanga wowe ukagira watingiye kwiregura ngo ugasanga nta jambo ufise bivanye n'icaba yamaze gukora wene turire nibyo bituma umuntu arenganwa
isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu kabezi abo nabo bakaba barishuye ko atacu ubashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacize ya masentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina
umukuzo w'abarundi nagomba twandikira ugwete rudusubiza ku mugina twetuburane nk'uko president yamabivuga imanza zanana nyuma mu sentare nzigende ku mugina zumvirizwe n'abantu bo kumasiga baba bazira
ubu rero ko tuma rusubira mu mujyango amasura gakora kandi amasentare ntasubirisa abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu n'icyo gituma abantu bagiye koma
hagataha kuri uyu wa kabiri imijyango ivuga kuri kirangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'abarundi uwo nawe amakuru isoko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha isoko ryijwi rya Amerika ryarondeye kandi umujyango wa Kavamahanga uburana niyo mijyango ivuga ko iri kiromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo imyaka 45 iraheze uru rubanza rw'iyi mijyango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati y'amatongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari mu Burundi Kaminuza y'ibiyaga bigari ibiyaga binini nako ikigo cy'Imakamba yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 ibihumbi 2014 ifite amashami atandatu nyuma y'imyaka itandatu imaze ikora amashami ane asa n'adakora neza nayo ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi nayo murayigezweho na Thierry Vendayishimiye
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi imibano amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose n'ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma ibyo bisata n'ibijanye n'ugutunganya ubutunzi ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyobegwa guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byo babitegwa n'agakuku Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye
nk'ama génie civil hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kuberiki arabati sinshoboye ibiharuro byo bari byinshi ibyo twita imboroko zo bari nyinshi gacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona ati ki ntaco nojamwo ku mpamvu habyo shoboye
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubujera ry'amahera hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo mugabo kandi ntibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere no kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose uca usanga bigiye nabi ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera
Manishimwe Estera na we yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze
jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze mbonanye nariho no kuma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwe ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata
nayo gituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiga itegere gisabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza bisigurwa na Ishimwe Mediatrice
nk'akarorero hari uko n'umashaka kuza kuyandikisha kuko aba yagishimye ico gisata ariko amaze kuyandikisha gacusanga uko imisi igendira hera abandi baronse kandi no naho urahaje uko hameze twigishwa n'abavuye ibujumbura rero bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashira mu bindi bisata mugaba atari kumvuzi bavuye
Patrick yagamuka mama Mary yega mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'incuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo
zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'incuti canke babagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurangise kwiga cyane yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akava kwinjira habonye abandi bari cha gatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure bimwe by'ukurota umuntu agira ati noje muri kijya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gucyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwogiharuruko kuko amafaranga naye igihugu franga nshora kuyiba ngore ko nizihe ngore kanzoshinja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo mu comptable niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patrick yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi
amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete igihe asohoye iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisanogira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira ariko ariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugaruka ngo kwitayeho na cane cane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yubumenyi mu ntaro nkayo buramwugurura ukamuhizi yumviro zingeneyo ja kubaho ahabaye ningeneyo kwiteza imbere icakabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingeneyo genda agateza imbere abandi ahabaye akabahizi yumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kuje imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu icagatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patrick yagamuka mama me hati co gisata ni cari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu
kubwizo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nticari gikwiye kuronka abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turonke ingene twibeshaho hanyuma dushobe no gutanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi canke mbere nta bakazi kaheze nshobora kurondera gushasha ngo twita abashomeri batera bagwirirana
Inakari leo deta ya hedu jemuri chogisata ati muburundi chogisata ni kirumara mugihe harigwirira na jaba anu. Bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu.
Chogisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata cyiza cyane kuko tutavyirengagije. Umuntu azokenera iterambere kuva vuta kugeza yitavye Imana. Nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno musi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu. Byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patri yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko n'ico gisata cohurumbirwa nk'ibindi. Kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari bibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi n'ayandi matati. Abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakarire Odeta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe.
Rero bipfuza kuja kugera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare. Oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi. Nico gituma ubona uno munsi amabanki menshi usanga yibwe, ama opito ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise, bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihuti ihuti.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye.
Birambabaza kumva uja kwiga kugera amahera aho bakwize kugera abantu kugira dushobore gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye. Iyisi tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka ico ushira ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri inosi dutegereza gutunganya tukayikora. Hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twagize bakaboneka.
Ntakaruta Imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza.
Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kibazo gikomeye cyane. Umuntu yibaza yuko igihugu cari gikwiye kuraba inge ne ivyo bisata bitohebwa burundu kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose ucize ushobora gusanga wagitemwe imbere.
Uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nico ukoresha ubumenyi warose muri kaminuza.
Nuko abantu bokwikura mu mutwe yuko diplome go rupapuro rw'umutsindo ari go buza ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura karondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza.
Kugira ibyo bisata bikundwe rero ntakaruta Imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure mu Burundi gushika mu mwaka w'2022 haharugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo cha leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye. Ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nkuko baba babyifuje.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu, aya makuru twari twabateguriye kuri isaha nahangaha ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Murakarama.
Radio ijwi rya Amerika yabaye Subizo chachu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye subizo chachu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye subizo chachu